mandanya kumviliza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virus ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane nina hazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi. Mu gihugu cy'u Burundi indege zitwara ingenzi zaraye zisubiye kugwa ukuri kwamye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye.
Iya ngingo zose gukaraba, gutandukana, guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise, guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene kwari rya mahoteli yose ategekanijwe n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli.
Uyu ni Emmanuel Miburo, umuyobozi w'ikigo cy'indege mpuzamakungu mu Burundi citiriwe Melchior Ndadaye, ashimangira ko naho ikibuga cy'indege cuguruwe ingingo zose zashyizweho n'umurwi w'igihugu ujeje kurwanya umugero wa COVID-19 zitegerezwa kubandanya zishyirwa mu ngiro. Mu gihugu cyo mu Rwanda naho havugwa urubanza kwa Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba gongeye kwegezwa inyuma. Naho ku mugabane wa Afrika, Amadou Toumani Touré yahoze ari perezida wa Mali yitabimana ku myaka 72. Ibyo ni ideya makuru yose duce ku masonga ni mukanyi safe. Imbere kwinjira mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezi na reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire ageze hirya nino ku isi.
Mwaramutse Diane. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, leta ya Perezida Donald Trump isa n'itariko iratangura gufasha Perezida yatowe Joe Biden mu bikorwa by'ibanze byo gushyikira ubutegetsi. Ni mu gihe Perezida Trump ataremera ko yatsinzwe kandi abandanya avuga ko yibwe mu iharurwa ry'amajwi. Ikigo cya Leta ya Amerika gishinzwe ibikorwa rusangi birimo iby'abakozi, inyubako n'ibikoresho GCA mu funyafunyo nico gishinzwe kwemera Biden nk'umukuru w'igihugu kigaca gitangura imyiteguro yo kubisikanya ku butegetsi. Umuvugizi w'ico kigo GCA yavuze ko badashobora gutangura ibyo bikorwa gushika intsinzi ya Biden yemejwe hisunzwe amategeko, ariko ntibirasobanuka igihe bizoba na nyaburya uguharura amajwi bikibandanya mu gihugu. Perezida Trump ariko arwanya ibyavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi turangije, ariko ashingisha imanza mu masentare mu kuvuga ko hari bitagenze neza mu matora mu mareta atari make aho Biden yatsinze. Trump yizeye ko izo manza ashingisha zizomufasha kuzotsinda Biden mu majwi y'intumwa z'abaserukira abanyagihugu zitanga amajwi y'utsindira perezidansi ya Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yaratangaje abicishije ku rubuga rwa Twitter ko akuye mu mabanga umushikiranganji wo kwivuna abansi Mark Esper. Imigenderanire hagati ya Trump na Esper yatanguye gutosekara kuva mu kwezi kwa gatandatu, hari mu minsi inyuma yaho Perezida avugiye ko ashobora kugomora ingabo kuburizamwo imigumuko yari itumbereye abapolisi bagirizwa ubwicanyi bufatiye ku kuvangura urukoba. Icyo gihe umushikiranganji Esper yatangaje ku mugaragaro ko adashyigikiye iyo ngingo. Esper yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi kuva mu kwezi kw'indwi 2019. Amerika yararengeje imiliyoni 10 z'abamaze kwandura COVID-19 nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika, mu gihe igihugu kikirwana n'abandura bashasha. Mu mareta yo hagati hashira uburengero y'igihugu niyo abangamiwe cyane, aho ibiharuro by'abinjira ibitaro muri izo ntara byarenze urugero. Watowe kuba perezida ariwe Joe Biden yarabonanye ejo kuwa mbere n'umugwi washyizweho guhangana n'uwo mugera, mu gihe ariko araba icyo yokora kugira leta yiwe imenye uko izobyifatamwo niyaja ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Ni mu gihe abandura COVID-19 mu bice bitandukanye ku isi babandanya biyongera, harimwo umugabane wa Buraya aho amaleta yongeye gushyiraho ingingo zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'icyo kiza. Muri Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International risaba leta ya Kenya kudatanga kuri leta ya Tanzania umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania yahunze igihugu ciwe atinya gukurikiranwa. God bless Lema yahoze ari umushingwa manza w'umunya Tanzania wo mu mugambwe Chadema yahungiye muri Kenya inyuma yo gufungwa gato inyuma yo gutsindwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Ku munsi w'Imana abategetsi ba Kenya barahagaritse umunyapolitike w'umunye Tanzania yahoze ari umushingamateka God bless Lema igihe yariko ajabuka umupaka muri Kenya n'umugore wiwe hamwe n'abana babo batatu. Ibinyamakuru muri Tanzania bivuga ko undi atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yabaye umukandida muri icyo kibanza cya perezida Lazaro Nyalundu yabujijwe gusohoka igihugu kubwo kuterekana impapuro z'ingenzi. Muri Cote d'Ivoire uruhagarara rwatewe n'itorwa rya perezida w'icyo gihugu Alassane Ouattara rwahitanye ubuzima bw'abantu batandatu ejo ku munsi wa mbere mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje intsinzi yiwe yo kurongora manda ya gatatu yateye amahane. Abantu hafi 50 baramaze gupfa muri iyo migumuko kuva mu kwezi kwa munani kandi abategetsi babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu barahagaritswe.
Urakoze Louise Bigirimana kuri ayo makuru yijya nino ku isi waduteguriye ukabuhejeje no kudushikiriza. Ndayibutse inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ko turi kuri internet wezi tatu akaburungu radio wa akaburungu com. Abari mu Rwanda mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika ku 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri metero 19.22. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Imbere kuja mu karere reka ariko tubaze tunyarukire muri Mali aho Amadou Toumani Touré yahoze ari perezida w'ico gihugu yitavye Imana. Umwishwa wiwe Umar Touré yatangaje no makuru avuga ko yashengeye mu bucagucagu guno wa kabiri yaramaze iminsi ariko yivuriza ingwara y'umutima muri Turkey ari naho yaguye ku myaka 72. Imbere yo kuja kubandaniriza kwivuza muri Turkiya, General Touré yari abanje kubagwa umutima gihuti-huti yawubagiwe I Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Perezida Amadou Toumani Touré yayoboye Mali kuva mu 2002 kugeza abasirikare bamweguje mu 2012 murazibuka, akaba yegujwe imbere y'uko aheraheza manda yiwe ya kabiri. Amaze kweguzwa yaciye ahungira muri Senegal hama aza kugaruka mu 2017 kuhaba nk'umunyagihugu asanzwe. Muri Mali bakunda kumutazira umusirikare wa demokarasi, ibindi byaranze ubuzima bwiwe turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho tuyahereye mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda kivugwamo urubanza rwa Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba rwongeye kwegezwa inyuma byavuye ku mwunganizi wiwe Maître Gatera Gashabana atabonetse. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabidukurikiranye.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubise urubanza rwa Paul Rusesabagina ujuririra gufungwa by'agateganyo kuko umwunganizi we Maître Gatera Gashabana atarahari. Mu rukiko uyu munsi wa kabiri hifashishijwe ikoranabuhanga, uregwa ari muri gereza yasabye ko ataburana kuko kugeza kuri uyu wa kabiri atari yakabonana n'umwunganizi we Maître Gatera Gashabana. Bwana Rusesabagina ahita asaba urukiko ko rwasubi ku rubanza akazaburana yunganiwe. Umucamanza yahise asoma urwandiko yandikiwe na Maître Gatera Claire Gashabana aho yasobanuraga impamvu atabonetse mu rubanza rwa Bwana Rusesabagina. Maître Claire Gashabana yasobanuye ko atabonetse mu rukiko kuko ari mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania. Yavuze ko kugira ngo abashe kugera mu Rwanda bisaba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi muri Tanzania ngo bamuhaye iminsi 5 kugira ngo abone igisubizo. Gashabana mu Rwanda ikorwe yandikiye urukiko yakomeje asobanura ko nagira no mu Rwanda bizamusaba indi minsi byibura 2 ngo abamaze kubona igisubizo cya COVID-19. Yanzura ku rubanza rwa kwimurirwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibi ari ugutinza urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ngo ubusanzwe rugomba kumara iminsi mikeya. Umushinjacyaha avuga ko ariko ari uburenganzira bw'uregwa kubona umwunganizi. Urukiko rwavuze ko uregwa afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe. Urutegeka ko urubanza rwe ruzaburanishwa tariki 20 z'ukwezi kwa 11 nk'uko uregwa yabisabye. Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko Maître Gashabana ari mu bavoka bashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina kuza kumwunganira. Yari kumwe n'umubiligi Vincent Lorque we waje kwangirwa kunganira Gashabana. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Julien Kavaruganda ibyo yabibwiye Ijwi ry'Amerika ko uyu mwavoka w'umubiligi atahawe urwo ruhushya kuko atari yujuje ibisabwa birimo kuba nta mikoranire iri hagati y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda n'abavoka b'Ububiligi. Rusesabagina Paul amaze kwitaba urukiko inshuro 2 atunganiwe kwa 5 w'icyumweru gishize ahasobanuye ko urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwasubiranye abavoka 2 bari barahawe inshingano zo kunganira Bwana Rusesabagina. Abunganira Rusesabagina bari batangarije Ijwi ry'Amerika ko mu gihe umukiriya wabo yatangiye gushyiraho abavoka hemba bo batakomeza gukorera ubu Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi aho ejo kwa 3 bitegekanijwe ko ubushikirangaje bw'ubutungane butangura kugurisha mica munara amatungo amwamwe nk'imodokari, amapikipiki, imashini nyabwonko no kuvuga ordinateur mu gifaransa n'ibindi bikoresho byo mu biro byegukira abagirizwa ko bahatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Ubwo bushikirangaje busigura ko iryo gurishwa riri mu ntumbero yo kubungabunga ivyo bikoresho hamwe n'uko vyobandanya kugirira akamaro igihugu mu gihe gutangura kuja kuraba ibizogurishwa vyatanguye uno munsi kwa 2 bene vyo bagabisha abazohirahira bakabigura ko bazofatwa nk'abari kubagura izibano. Bamwe muri bo bakaba babwiye Ijwi ry'Amerika ariko ko bikeka ko n'amazu yabo azohava agurishwa. Ku ruhande rw'abashingwamanza babo nabo nyene baraburira abantu batandukanye kudahirahira ngo babigure, bavuga ko ari igikorwa gihonyanze amategeko. Mu gusozera tukaba twokwibutsa ko urubanza kuri no dossier ruri muri sentare nkuru y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuva mwaka w'2019. Ino nkuru turaza kwigaruka ko nayo nyene mu makuru yacu yo hanyuma. Turaguma mu gihugu cy'u Burundi na inana bice ku masonga. Indege zitwara ingenzi zaraye zisubiye kurwa ukuri kwamye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Ingenzi ariko hari ivyo zisabwa birimwo ukurindirira mu hoteli zatoranijwe na leta mu gihe c'imisi 3 zimaze kugera ku butaka bw'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kondwi kondwi, inshuro zirenga imwe indege z'amakompanyi y'ibihugu by'u Rwanda, Ethiopia, Tanzania, Uganda na Kenya zizosubira kuguruka zigana mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Indege y'ikompanyi y'igihugu cy'u Bubiligi nayo izogenda rimwe gusa mu ndwi ku munsi wa 2. Indege ya Kenya Airways niyo yazitanguriye kuri uyu wa mbere, ikaba yageze ku kibuga mpuzamahanga citiriwe Melchior Ndadaye isaha 2:20 z'agatondo. Yabaye iya mbere ije ico kibuga gisubiriye kugurura icese. Umuyobozi mukuru w'ico kibuga yabwiye abanyeshamakuru bari bahari ko ingingo zose zashinzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa COVID-19 zitegerezwa kwitonderwa. Emmanuel Miburu.
Iriya ngingo zose gukaraba, gutandukana, guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo babafate eshantiyo kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise, guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene kwarirya amahoteli yose ategekanijwe, n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli ko atawuri karigenza nabi je kubonana n'abantu bya bishobisho by'abarundi. Ivyo byose dutegerezwa kuguma tubigwanya gushika ingenzi ishitse ije mu muryango canke mu bikorwa yashikiyemwo ari uko twabonye neza kwatamugera wa
coronavirus.
Izingingo no mukuru w'igihugu yahakarorera abandi bantu na cyane cyane abarundi batahuka kugira ngo bazitwararike. Evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha hamwe n'abandi bantu 19 bari bajanye mu rugendo rw'iminsi 5 rwarangiye kwa gatanu ushize muri Guinea Equatorial. Ubu bari mu kato bishizemo kuva batashe kwa gatandatu w'indwi heze. Yurubutse ndege president ndayishimiye yasiguye ko ingingo yifashe kubera amakenga muri bino bihe by'ikiza cya corona ategerezwa kuba umuderi.
Ndashobora kumenya yuko twaba twaranduye cyangwa tutanduye kuko nikiza kigendera mu muyaga. Kamwe mukavuze ko bwa mu Burundi tugendera kuri cya cimbugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus. Murumva rero mu gihe tuba tuti ntawomenya birumvikana yuko tutoca rero tuzaturabahemera ko uko dushaka tutaramenya ingene tumerewe. Rero abaganga bacabanza kudupima barabe ko tuje tumeze neza hanyuma duce dusubira kandi tube turihangana kujya mu bandi amasaha 72 nk'uko abajejwe amagara y'abantu bama bariko baduhanura. Hari naho wasanga twanduriye no mu ndege tutacabanza kurindira amasaha 72 turabe yuko bizabimeze neza.
Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyari cyubugaye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu ntumbero yo kugwanya no kwirinda irandagata ry'umugera wa COVID-19 ariko imbibazo mu mazi no kubutaka ziracugaye nk'uko itangazo rya leta ryasohotse mu ndwi heza nibivuga. Prosper Ntarwami umuvugizi wa leta yemeza ko ari kwajirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwanya ikiza cya corona kandi kwiyugururwa gizo mbibe bizoba bukebuke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushirwaho bikanashobora gukora. Kuva umuntu wa mbere afite umugera wa virusi ya corona abonetse mu Burundi mu kwezi kwa gatatu abantu bawanduye bagera ku 612 5499 barakize 32 bakaba bakiriko baravurwa mu gihe umuntu umwe ariwe yahitanywe nawo kugeza ubu ufatiye ku bitigiri bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika. Eloje Wikaneza ijwi rya Amerika.
Eloje Wikaneza urakenuye muri Uganda ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu byaraye bitanguye abakandida 11 nibo muri rusangi bazohiganira intebe y'umukuru w'igihugu mu matora zo bitariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka uza wa 2021 na rimwe. Inkuru irambuye turayibaza umenyesha makuru wacu mu Uganda Ignatius Sebahisi.
Abakandida 11 barimo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batangiye kuzenguruka intara zisaga 130 bakora inama n'abaturage kubamenyesha imigambi bafitiye baramutse batowe ku itariki ya 14 mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Perezida William Museveni w'imyaka 75 kandi umaze imyaka 35 ku butegetsi yatangiye yiyamamariza mu karere ka Luwero ari naho yatangiriye intambara yamugejeje ku butegetsi mu mwaka w'1986. Perezida Museveni yabwiye abitabiriye inama ye ko agiye gukomeza n'umugambi w'ubutegetsi bwe w'iterambere hamwe n'amahoro asesuye mu gihugu cyose, kongera ku bwinshi bw'inganda zitanga akazi ku banyagihugu hamwe no kugabanya ibiciro by'amashanyarazi. Mu bandi biyamamaje, umuhanzi wahindutse umunyapolitiki Robert Chaguranyi uzwi cyane nka Bob Wine we yahereye mu karere ka Arua mu majyaruguru ya Uganda. Avuga ko ibibazo Uganda ifite byose bitakemurwa wabiteye Perezida Museveni akiri ku butegetsi.
Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country.
Ati Museveni yihinduye perezida ubuzima bwe bwose nkuko Idi Amin yari yabigize, ariko yibagiwe ko Imana yaremye abandi bantu batashobora kwihanganira ibyo ngibyo. Abantu b'urugero rwanjye biyemeje guhagarika ubutegetsi bwawe bw'igituza bw'imyaka 35. Ntabwo dushobora kubohoza igihugu cyacu no guhindura iby'ubutunzi byazahaye tutabanje gukuraho inzitizi y'amajyambere ariyo Museveni wahinduye ruswa hamwe n'icyandamizwa by'uburenganzira bwa kiremwamuntu ikintu cyemewe mu butegetsi bwe. John Katumba, umusore w'imyaka 25 ari nawe muto wa bose biyamamaje ari hagati y'igihugu, avuga ko ikimuhangayikishije cyane ari urubyiruko nka we rutagira akazi. Ati ndacyari mu rungano rwanyu rubyiruko bagenzi banje, niho ngirangiza kwiga kuri kaminuza ya Makerere, nzi icyo kubura akazi bivuze. Nzi neza icyo bisobanuye ababyeyi bawe gutanga ibyo bafite byose kugira ngo wige ukamara imyaka myinshi mu mashuri warangiza ukabura akazi. Ikindi nshaka kurwanya nivuye inyuma ni abantu b'abakire bambura abandi banyagihugu ubutaka bwabo kandi ari abanyayuganda bagenzi babo. Nimumara kuntora nka perezida wanyu kazaba akazi kanje kubacungira umutekano hamwe n'imitungo yanyu. Amateka y'igihugu yerekana ko mu baperezida bagera ku 8 bategetse igihugu kuva aho cyaboneye ubwigenge mu 1962 ari nta numwe wigeze ava ku butegetsi mu mahoro, akaba rero ari matora yonyine ibishobora kugerwaho. Ukurikije umukandida w'ishaka Democratic Party DP yashinzwe imbere yuko Uganda ibona ubwigenge Norbert Mao, Museveni yakagombye kuva ku butegetsi mu mahoro hatabayeho kumena andi maraso.
We must break the cycle of violent regime changes. Are we going to see the same?
Ati tugomba gukuraho uyu murage wo kumena amaraso buri gihe ubutegetsi buhindutse. Ese tuzahora mu byo gukuraho ubutegetsi ku ngufu kugira ngo amaraso ameneke? Ariko bizaterwa na Perezida Museveni avuye ku butegetsi mu mahoro. Ushaka ngo twigarurire imbere hazaza twambwe n'ubutegetsi atorisha KDP, ushaka ngo umutungo w'igihugu wambuwe undi kwagurishwa ngo ugarurwe nk'amabanke, amazu hamwe n'inganda bya leta ndetse n'imitungo y'abaturage nk'ubutaka n'ibindi, atore Democratic Party kuko nisigera ku butegetsi byose tuzabigaruza. Nyamara ariko akimara kwandikwa nk'umukandida mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yavuze ko impamvu akiri ku butegetsi ari uko ataragera ku ntego ye yo gufasha mu kunga ubumwe bwa Afurika kugira ngo Afurika uhereye ko yo mu burasirazuba yaba igihugu kimwe, nuko bizayifashe guhangana n'indi migabane ku isi ifite ingufu zihagije. Nubwo kwiyamamaza kwa bakandida bahatanira gutegeka Uganda kwatangiye, haracyariho impungenge cyane cyane mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayavuga ko leta ikomeje gukoresha abashinzwe umutekano guhagarika ibikorwa byayo bya politike, kandi ishaka riri ku butegetsi NRM n'abayoboke baryo bo bidegembye. Uno munsi mu gitondo ubwo umukandida w'ishaka FDC Patrick Oboi yajaga mu karere k'Uburasirazuba, yatangaje ko yabanje guhagarikwa n'abapolisi bamubuza guca mu mujyi munini wa Mbale. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Igisata cy'impunzi z'Abarundi naco kivugwamo abavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'abana babo b'abakobwa baja kubaka izabo badakowe, ibi bikaba biva ku bukene bwugarije ababa bashaka kuzishinga. Idonido na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ugeze muri ikambi ya Rusenda akenshi na kenshi urura n'impunzi zizizi ibirori by'abana bavutse ndetse zitabira n'ibiriyo by'abitabye Imana. Ariko kubona ibirori by'ubukwe nimoneka rimwe muri iyi nkambi, zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika zemeza yuko impamvu ituma abana babo badakora amakwe cyangwa ngo basezerane imbere y'amategeko ahubwo bagahitamo kwishingira ari uko bigoye kubona inkwano ndetse n'amafaranga yo gukoresha ubukwe. Ntezijya Joseline na Bate Adija bafite abana babo bakobwa batatu bari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko baheruka kwishingira mu buryo butemewe n'amategeko.
Abakobwa banje baheruka gushakwa ni babiri, mu by'ukuri barashatse ariko n'ubu sindabona inkwano zabo. Bivanye n'iki n'uburyo buke, nta buryo buhari wo gutuma boza gukwa, kuko twese turi impunzi, baba n'abakobwa banje bagiye gushakwa ku mpunzi nabo bategereye mu gupokera. Icyo bashaka kurangura cyose mu nkambi barabira gupokera, nayo gupokera ntitugipokera kuko bikwiriye by'aho umuntu yoronka icyo yikorako. By'ukuri nta n'umwe arakobwa mu nkambi, barashaka bagasohora, bagashaka bagasohora. Kumva uburyo buke ntawigera ashyira umugore mu nzu cyangwa umukobwa mu nzu ngo amukwe, iboneke neza nyine ko yashatse cyangwa yashatse.
Abana bacu bishingira kubera inzara nyinshi hari. Iyo nzara ituma abana batuvamo, ugasanga umwana yishingiye ntumenye n'ingene yagiye, hari n'igihe agenda naho utanazi. Icyo nicyo gituma cyane cyane gituma abana bacu bakunda kwishingira. Kandi ikindi gihari, wa mafaranga baduha ni make, agatuma umwana ataronka impuzu yambara, ataronka kirato atwara ku ishuri, kigatuma umwana bamuhendesha utuntu tubayabaye agaca yishingira. Nicyo gituma wanje aheruka gushaka kwa afite imyaka 20 kuko nari namuzanya kuze n'ubundi nta mahera bankwere ko gushika n'ubu nta sindabona na Sanfra.
Jacqueline Nyuzima n'umugore muri ingambi washatswe ariko ntiyakobwa ndetse ngo nasezerana imbere y'amategeko, yemeza yuko yahisemo gutandukana n'umugabo kubera yakoreshaga nabo amafaranga babageneraga yo kugura ibifungurwa.
Impamvu yatumye mvana n'umugabo ni uko utuntu twose two mu nzu yahora ngurisha, hageze igihe cy'amapokezi akacashaka ajya amahera y'amataye wagenda kuya nzoga mborumega nije ntaje no shobora metaho giye turahebana turava
no se ntimwari mwasezeranye imbere y'amategeko
oya ntabo tari twasezeranye n'umuntu nyene twitoreranye ngahi wabo ni wacu ni banamuzi kwanza ntibavuga tumutwe umukwe n'uyu ntawe bazi ntago yankoye
gusa nubwo biruko hari zimwe mu mpunzi zihitamo kujya guhingiririza kugira ngo zibone amafaranga y'ingwano ndetse zisezerane imbere y'amategeko. Sanzimana Deo wo muri village ya mirongo ine aheruka gushaka mu buryo bwemewe n'amategeko
akazi naragenda iyo ngiye mu baturanyi tubanye bene wacu nk'ababembe nza nkundondera utuntu tuturima tw'ibigazi nigeze gukora creation muri jewe nyine akazi nza ndonderamo amafaranga bukebuke ko bigeze aho narageze ndaronka amajana atatu zange na nkuru ko nyene ndateba aho nkwizi ziri amajana atandatu bosha ngiyatirera kuno se amafaranga ntegereza kugira nti gukora uko naze nk'abandi shanga ntereza inshuti abagenzi
umunyamabanga w'inkambi yo mu Rusenda Claude Kubwimana ahamya yuko kuba impunzi nyinshi zo muri iyi nkambi zitajya zisezerana imbere y'amategeko bigira ingaruka mu miryango yabo kuko usanga benshi batandukana nabo bari bubakanye bityo bikagira ingaruka ku bana
dufite ibibazo ko umwanya bashakiye kuvana ari umwana babavani ariko nubwo bavana ntibaba babanje kwiga ingaruka zigenda gushikira ujya muryango wabamaze kugira aho ngombe kuvuga nk'abana babamaze kwibaruka mwo mwanya abana niho bacasigara ba victime ugasanga nabana keshi bajanye na nyina wabo kandi nyina wabo nta buryo nawe ashobora kubareramwo yiruke kubaronderera agaruka abategurira ibintu byo ibyo muhira
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko muri uyu mwaka wa 2020 impunzi zakoze ubukwe ndetse zisezerana imbere y'amategeko ari 25 mu gihe izindi nazo usanga zishingira nyuma y'igihe gito zigatandukana kuko hari abagore bava i Burundi barashatswe bagera mu Rusenda bagashaka abandi bagabo twagerageje gushaka kumenya umubare w'abakobwa bishingira muri iyi nkambi ya Rusenda ntibyadukundira kuko ntawe biyandikisha ariko ubuyobozi bw'inkambi buvuga yuko abishingira bose baba ari hejuru y'imyaka 18 y'amavuko mwamenya yuko atari mu nkambi ya Rusenda honyine havuga iki kibazo cy'abakobwa bishingira ahubwo no mu nkambi ya Murongwe iki kibazo kirahari Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika mu Rusenda mu Tarara kivuyeho
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubibutsa kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki tuba tugeze ko na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
hashize imyaka 25 ku itariki ya 10 ugushyingo umwaka w'igihumbi 1995 umwanditsi akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Kenneth Ahowiwa yishwe amanitswe n'ubutegetsi bwa Nigeria abasirikare bayoboraga igihugu icyo gihe nibo bategetse ko Kenneth Arowiwa n'abagenzi be umunani banyongwa hari samuya n'igice ku isaha yo muri Nigeria bashyizwe ku ngoyi bajyanwa muri gereza iri mu mujyi wa Port Harcourt mu majyepfo y'igihugu bicwa banigishijwe umugozi umanitse ibyo byabaye hashize iminsi 10 urukiko rubakati igihano cyo gupfa baregwa kubagize uruhare mu rupfu rw'abantu bane Kenneth Arowiwa yiregu yavuga ko bagushijwe mu mutego kubera ko babangamiye abacukura petero mu karere ka Niger Delta mu majyepfo ya Nigeria yabwiye abacamanza kwa bamureze bari bagamije kubuza abantu bo mu bwoko bw'aba Ogoni kubangamira abacukura petero batitaye ku bidukikije no kubona umugabane wabo kuri peteroli icukurwa ku butaka bwabo abantu benshi bo mu bwoko bw'aba Ogoni barafunzwe kuva General Sani Abacha yafata ubutegetsi inkuru y'urupfu rwa Kenneth Arowiwa imaze kumenyekana perezida wa Afrika y'Epfo Nelson Mandela yatangaje ko intumwa z'igihugu cye zari zigiye mu nama ya Commonwealth yaberaga muri Nouvelle-Zélande zizasaba ko Nigeria yahagarikwa muri uwo muryango kugera igihe abaturage bazitorera ubutegetsi bugendera kuri demokarasi ni nako byagenze inama y'abaminisitiri b'uwo muryango yahise ifata icyemezo cyo guhagarika Nigeria yongeye kwemererwa gusubira mu muryango wa Commonwealth nyuma y'imyaka ine mu mwaka w'igihumbi 1999 hamaze kujyaho ubutegetsi bwa gisivile burangajwe imbere na Olusegun Obasanjo
akaba inonga duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyuno munsi dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe cyongere kibashikire kuri micro mari kumwe na Jules Diane ni nahazwe amajwi yacu yose yegeranije na Macbire ya Bero kwizina ry'abagenzi bacu bose rero tukaba twifuza kebanuye twifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose naho utaha mubandanye kugira umunsi mwiza mwumviriza ijwi rya Amerika aho muri mu bihugu bitandukanye.